Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ubu ni wa mwanya ishuri ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga Mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa mbere tuganira ku bibazo vya politike. Mu ntumbero yo kubandanya twiga ivyo kugwa kugira igihugu c'u Burundi cogorore mu bijanye na politike, umutekano, ubutunzi n'ibindi, tubandanya kuganira n'abafise uruhara muri izo nzego z'ubuzima bw'igihugu. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi turaganira n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD François Nyamoya ku bibazo vyega umugambwe wabo. Aho ni mu gihe mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu bwandikiye Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi wisaba gusambura uwo mugambwe ku kuba abanywanyi bawo barateguye imigumuko no kuba no kubiba urwanko mu gihugu. Iyo ngingo muyivuga ku iki? Kaze rero mwese mushikiriza ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe mwese muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko twabwiye mu kanya muri kumwe na Oriane Tangishaka tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga Mwumva buri munsi. Mu ntumbero rero kubandanya twiga ibyo kugwa kugira Burundi bwogorore mu bijanye na politiki, umutekano, ubutunzi n'ibindi, turabandanya kuganira n'abafise uruhara mu nzego z'ubuzima bw'igihugu. Mu kwezi guheze umugambwe MSD Mouvement pour la Solidarité et Démocratie wasohoye imigambi bavuga ko ariyo ikenewe kugira Uburundi bwogorore. Yamara mu ndwi iheze ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu bwandikiye Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi buyisaba gusambura uwo mugambwe wagirizwa kuba abanywanyi bawo barateguye imigumuko no kuba babiba urwanko mu gihugu. Twatumiye rero umunyamabanga mukuru umugambwe MSD François Nyamoya ku bibazo vyega uwo mugambwe. Iyo ngingo yashikirijwe n'iyo ngingo y'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muyivuga ku iki? Ariko mbere yuko tuja mu kiganiro nyirizina, reka tubanze twumvirize inkuru mugenzi wa Celo Juri Kaneza yaduteguriye mu ndwi iheze kuvyerekeye ingingo y'ugufuta y'ugusambura uwo mugambwe.
Uwo mushikiranganje asigura ko abanywanyi b'uwo mugambwe batahengeshanije kwerekana ingendo y'ubugizi bwa nabi no kubiba urwanko. Muri iryo kete umushikiranganje barandagiye yarungikiye Sentare Ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere itariki ya 21 z'ukwezi k'umunani, yemeje ko imishamirano hagati y'abanywanyi ba MSD barongowe n'umukuru wabo Alexis Nduhije ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu mwaka w'ihumbi 2014 bakoze ibyaha bikomeye agereranya n'ubukoko barbari mu Gifaransa. Umushikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu ashimangira ku ico gihe abanywanyi ba MSD banyuruje polisi barabakubagura bambura impuzu bongera barabakomeretsa bakoresheje ibintu biturika bitezwa amaboko. Uwo mushikiranganje yemeza ko ico gihe kucicara ugikuru c'uwo mugambwe hari hakoraniye abagumutsi batari bake bari batumye umutekano uhungabana ku mugwa mukuru Bujumbura. Pascal Bandagi amenyesha kandi Sentare Ntahinyuzwa y'u Burundi ko umugambwe MSD wahonyanze ingingo ya 35 igenga imigambwe yonayikabibuza imigambwe gushinga imigwi yitwaje ibigwanisho canke ikora nk'igisirikare. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yagiriza kandi MSD kuba barahonyanze amategeko n'ingingo bigenga gutunga ibigwanisho bikira umuriro n'inkontonto hamwe n'ibwirizwa rigenga imyiyerekano mu bibanza bihuriramo abantu benshi ico kimwe n'irigenga itunganywa ry'amanama. Iciyongeyeko uwo mugambwe wagirizwa ko kuva wemererwa gukora mu mwaka w'ihumbi 2009 utigeze werekana ingene ukoresha amafaranga n'uburyo bwabo nk'uko itegeko rigenga imigambwe ribisaba. Kuitariki ya kano kwezi kwa kano yumu waka, mshikila nganjui nwale wakati mugihugu yali yafashingingo, yogu wakari kumugamge MSD mkilingo cha meza tanda tu. Umukuru wa mugamge Alexis Nduhije alimwanye politike wa hunzigihugu, ubutunga anegu Burundi, ugamu sohoye umutahe muza makungu, umuagiriza guhunga wanyumuteka na wigihugu, gushingi migwi, yaba guanyi, nogu shaka kutemba gazinzego. Umushikira nganji w'intwari hagati mu gihugu amenyesha ko ibi byagirije bihagije kugira ngo asabe sentare ntahinyuzwa gusambura umugambwe MSD nk'uko amategeko y'igihugu abitegekanya mu ntango z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka. Ubushikira nganji bw'intwari hagati bwari bwafashe ingingo kandi yo guhagarika iby'agateganyo yindi migambwe indwi ariyo Peite Vert Intwari, CDP na Debu Sonovi Rusangi n'abahuza. Iyo migambwe yagirizwa kwimaze igihe kinini idakora kandi ko haheze imyaka itatu yose iterekana amaraporo y'ibikorwa byayo cyangwa ingushira habona ukuntu ikoresha ubutunzi bwayo hamwe n'abanywanyi bagize inzego nyobozi nk'uko amategeko abisaba. Icyo gihe ubwo bushikiranganje nyene bwari bwahagaritse by'agateganyo ishyira hamwe Association Radio Publique Africaine ryavyaye radio yigenga RPA yimuzaturiwe mu kwezi kwa gatanu inyuma yigeragezwa gihirikwa cy'ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka 2015. Iryo shyirahamwe ryagirizwa kuba ryakoze ibikorwa bibangamira umutekano w'igihugu no gutera uruhagarara. Mu barishinze harimo Alexis Nduhije arongoye umugambwe MSD. Eloge Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane mugenzi wacu Eloge Urikaneza yaduteguriye inkuru mu ndwi iheze. Nkuko twababwiye twatumiye umushingantahe François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD twakira umutumire mu kiganiro. Umushingantahe Nyamoya, ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ndabaramukije nanje kandi ndabashimiye kuri buno butumire.
Tutarinze kurandira rero ingingo yatangajwe mu ndwi iheze yo gufuta umugambwe MSD, mwayakiriye mute inyishu yanyu niyi?
Twebwe bijya kete ntitwibaza ko ryavuye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati. Twibaza ko ari kete ryandikiwe ahandi hantu mugabo gitirigwa umushikiranganje w'intwaro yo hagati. Ni nacyo gituma n'abamenyesha makuru baraturondeye batubaza icyo twoba tubyibaza ko bose twabishyuye tubabwira yuko ku bwacu iryo kete atari iry'umushikiranganje w'intwaro yo hagati, ko ari cyo gituma tutagira icyo turivuze ko. Hanyuma mbere baratubwira baratubaza bati ni kuki mwe mwibaza yuko atari ibyo, turavuga tuti ikete ritagira itariki ryandikiwe ko nubwo ko iryo kete ataryo. Hanyuma mbere ari n'abamenyesha makuru batubwiye ko bagiye kubaza mu bushikiranganje, turababwira tuti ni mwaronka ikete ririko itariki muragaruka mutubaza. Nije gituma rero gushika n'uno munsi kuri twebwe iryo kete ndiri baho si iry'umushikiranganje ribwizwa ko ryandikiwe ahandi.
None iryo kete ryo bari ryo ko kuva ari gisohoka leta itarabishuza yuko atari ryo, dufatiye ku byagirizo byashikirijwe mu biva mu bushikiranganje amategeko agenga imigambwe niyaba koko bavuga yuko mwayarenze ko baravugamwo yuko nk'uko mumenyesha makuru wacu bivuze yuko mutigeze mutanga amaraporo yerekeye uko mukoresha uburyo nibindi, ico nticoba iri cagirizo gikuye kugira basambure umugambwe wanyu byo bari byo ko mutigeze mutanga amaraporo.
Ndabisubire ndabyishura ibyo muri ko murambaza mugasubire nshimangire yuko iryo kete ku bwacu si iry'umushikiranganje ryandikiwe ahandi hantu mugabo gitirigwa umushikiranganje. Mugabo ntacyo, reka nishure mvuga icyo niyumvira mu byanditse muri urwo rwandiko. Kuri amakosa batwabwiriza yose n'amakosa ya kera. Urumva iryo kete nta nubwo ryerekana riti umugambwe MSD abanywanyi bayo yavuga ngo babandanije bigenza nabi babibiwa urwango n'ibindi, ntiberekane bati byabereye aha byakozwe uku bigenjeje uku, kandi akavuga iryo kete rikavuga ngo rifatiye ku raporo yakozwe. Iyo raporo nayo ntibanayerekane. Hanyuma ikindi nacyo ni uko bakaca bashimangira bati mbere ni kimenyamenya cy'ayo makosa, bakaca bajya mu bintu
mu makosa yabaye mu 2014 niyaba yitwa makosa ayo nayo umugambo w'MSD n'abanywanyi barabihaniwe aho bashatse kuvunga ibyabaye tariki 8 ntwarane 2014 kuri permanence habaye imishamirano yatewe n'abapolisi imbere hanyuma rero mu nyuma bamwese murabizi yuko umugambwe waciye uhagarikwa amezi atari make urumva ko umugambwe wahanwe bitako abanywanyi b'umugambwe nabo nyene barahanwa bamwe barakatirwa umunyororo mbere n'ubu bagifunzwe ibyo rero tukajya twibaza no mu mategeko ibyo ntibibaho ntibibaho ko umuntu yahanywe basubira kumuhana ubugira kabiri kuri cya cyaha nyine yahaniwe ko atari cyaha asubiye ko atari kindi cyaha akoze cya kindi nyine yahanirwa bagasubira bakita umuhanira urumva bari kubaduhanira ibyabaye muri ntwara n'2014 hanyuma ikindi nacyo ku byerekeye ibyo by'amaraporo ngo tutatanze aho rero noneho niki n'ikintu zica cyerekana ko iryo keta atari iry'umushikiranganji kuko si ibyo umugambo w'MSD wamutanga amaraporo iminsi yose ntiwigeze usiba na rimwe ni ukuvuga no mu bushikiranganji mu bubiko bwabo bagiye kuraba bagusanga ayo maraporo yose ahari kandi n'ikindi umushikiranganji w'intwaro hagati w'icyo gihe Edward Dondi w'Imana wenyine imbere y'abamenyeshamakuru yarashimiye ahejeje umugambwe uvuye mu gihano yarashimiye umugambwe MSD yuko ari wo mugambe wamutanga amaraporo ategekanywa n'amategeko kandi ashaka kwerekana yuko ari akarorero keza n'iyindi migambwe yofatirako muri make rero nibyo nicyo n'ikintu cyerekana yuko siket namushikiranganje ari kwandika ngo MSD ntitanga amaraporo kandi ubushikiranganje bwo nyine bwaradushimiye kuko ari twebwe dusaka dutanga akarorero mu gutanga amaraporo
twaragerageje kuronka abo mu bushikiranganje ntivyakunda ariko n'ubu turacyari ko turagerageza kubara nko ku murongo kugira ngo bemeze canke bahakane ibyerekeye irikete ariko nk'uno uno munsi ni tariki 28 z'ukwezi kwa munani haciye imyaka 17 amasezerano y'Arusha abaye ku Burundi murantunga icyemezo cya ONU ku Burundi cyo mu 2015 kirabuza ko haja mu biganiro abo bita ko ari ntamba y'inzira y'amahoro cyane cyane bafashe ibigwanisho leta y'u Burundi iragiriza umukuru wanyu w'umugambwe wanyu Alexis Nduhije kuba ari mu bari mu bateguye imigumuko abari mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi leta zunze ubumwe za Amerika kandi ndabibukije nayo nyene yaravyemeje aho yamufatira ibihano mu kwezi kwa 12 kuwo mwaka nyene ico kibazo muzokirengera gute kubijanye n'ibiganiro bigamije kugarura amahoro mu gihugu c'Uburundi cyane kumvikanisha abarundi
twayego n'ingorane na gatonya na nico ntangorane biduteye kuko ibyo batwagiriza ngo byo kugirisha imigumuko kuguhimiriza ingwano icyambere cyose si ibyo nibyo bama bifatisha bakavuga ngo abantu bose urabona ko n'ubu bagira uruvange abantu bose bavuga yuko bashatse guhirika ubutegetsi si twebwe twenyine hari n'abamarayika bavuga yuko bari muri ibyo guhirika ubutegetsi
ariko kubijyanye n'uko kuntu namakungu nayo nyene tuvuze nkuko natanze akaroreretse nzumwe za Amerika ziravuga yuko umukuru w'umugambwe wanyu yagize uruhara mu bijanye n'ibitero cyangwa guhungabanya umutekano mu gihugu ibyo byagirizo byovyo nkuko nayo ndabibajije muzobirengera gute mu bijanye no kuja mu biganiro bihuza abarundi ko bavuga neza mu ngingo ya 22 na ingingo ya 22 48 yuko abagize uruhara mu bijanye no gufata ibigwanisho batazoja muri ivyo biganiro umugambo wanyu uzoja mu biganiro Alexis Nduhije atarimo canke bizogenda gute
uzoja mu biganiro kandi na Alexis Nduhije azabikenewe kuko nivyo bya leta zunze ubumwe bwa Amerika kuri twebwe nico gituma bitigeze bidutera n'amakenga menshi kuko mu nyuma twarabonye igituma babigize kandi bazote baba ijya ngingo bazoyikura twe nibiduteye umutima uhagaze
iyo ngingo yabonye
ijya ngingo bavuze ngo Alexis Ndibye kuko urumva bari bahezeje kwagiriza abantu bo muri leta yuko bakora amaroregwa ajya rero muri kijya gihe leta zunze ubumwe za Amerika zariko ziyagerageza nkuko n'ibindi bihugu byari biriko birabigerageza kuraba yuko abantu bokwicarana kugira baganire ico gihe rero bashaka kwerekana yuko ataho bahengamiye ko batatiye leta bari bakeneye no kubera umuntu batavuga rumwe na leta bomera nkuko batatiye baramwagiriza ibintu mugabo nabo nyene ngira bagagirije batabyemera ku mutima kwari kugira gusa bahumurize leta kugira bayereke yuko atariyo batatira gusa batatira n'abandi nje gituma ntibiduteye ingorane no mu biganiro noneho ubu inzira y'ibiganiro uko bose babivuga bavuga ati abantu bose babwirizwa kwicarana bakaza ibyo byo kuvuga ngo abantu barashatse guhirika ubutegetsi cyangwa ibi n'ibi n'ibi mbega leta yoyo ko bayihamagara kandi iriko bariko barayigira ko n'amankete ku mabi atagira izina nayo nyine izoza mu biganiro ariko amabi ikora nagahumera mbuno
murakoze cyane kino ni kiganiro nk'uko mubizi igihe ijambo abanywanye biradijwe rya Amerika reka dutangure ku murongo tubihe akanya nabo nyene duhere kuri Habimana Habimana uratwumva
ego cyane ndabumva gose
mwiriwe neza
mwiriwe n'amahoro
ego ikibazo cyangwa icyumviro
icyumviro nagire ntange nagomba kubaza uwo mutumire ego bavuze yuko umugambwe NSC n'ibyo warafuswe ariko rero leta yawufuswe iwagiza yuko ngo waba warateje imigumuko ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse ngo n'abanywanyi bawo yuko ngo baba barakoresheje ibigwanyisho ariko rero mu iki gihe rero hakaba hari ikintu rero benshi nko mu banywanyi ba NSC bariko baribaza kuri ibijyanye n'ibiganiro mu gihe leta ivuga yuko ngo abo baba barateje imigumuko cyangwa abafashe ibigwanisho ngo batazoja mu ibyo biganiro kandi dusanzwe tubona yuko abanywanyi b'umugambwe NSD bafungiwe mu bushe butandukanye bwa hano mu gisagara n'abatafashwe benshi bakibandanya gutotezwa mbega uwo mukuru yegereye umugambwe NSD yebwira iki abanywanyi biwe cihumure bozokwitega n'iyi minsi muri kino gihe abari mu ibohero atacyizere bafise cyo kuvova mu bwo busho mu gihe bakibandanya kwagirizwa amazi atandukanye yuko ngo boba bagandaguye abantu muri iki gisagara cya Bujumbura mbega babona by'ukuri bazote baganira na leta kugira ngo amahoro aboneke n'iki gihugu kugira nabo babandanya gufatwa baronke icyizere yotanga ku Barundi cyo kihe ko mu gihe tubona we hagati na leta atacyuka kiza gihaba mbega nta kuntu bogerageza bakaraba ubute bwose bogerageza bagataka n'amatungo kugira ngo abafashemo kugira bayaje bahuze kugira abari mu busho barabe yuko botezurirwa ngo basohoke mu gihe abo bari hejuru mu gihe bobandanya kudadika abari mu busho bobo ntibazotegurirwa ngo baje ku mirimo yabo kuko mu bafashwe harimo abanyeshuri abari n'abagire baheze kandi mu gihe kandi namwe musanzwe muzi yuko hari n'abandi bari nyuma y'igihugu basanzwe barahunze mbega icyizere bozogira cyo kugira bazogaruke mu gihugu cyabo cyabibarutse cyuba igiye ubwo ntimubona yuko mushyize imbere ibiganiro yuko ari cyo kintu cya mbere cyozogarukana umutekano mu gihugu cyacu murakoze icyumviro nari ifise cyari icyo murakoze
cyane Habimana reka tubandanye twakire na Emmanuel uratwumva
ego ndabumva ego nacyo n'icyumviro nashaka gushyikiriza gatoya ego ariko aravugira NSD n'umwavuka kandi ari tumwemera cyane ariko muri Amerika Barundi twari tuzi ko bavuka ari abantu badahingamira ngaha cyangwa hariya bavuga ukuri kuba bakubona ko kuba kuri kose ariko urage amaze kwinjira muri NSD yarataye icyizere cyane rwose kubera yuko NSD yaramenye ari umugambwe wegamye cyane umugambwe uri agresive cyane rwose mbere yari na Tyson ari nacyo gituma mbere umuntu yavuga ati iyo ngingo naho utarafutwa uwo mushikiranganje wa justice y'u Burundi yasabye ko ubutungane bworaba ikaja mu ngiro kufata kwa yari ya rachizi chane mure kwa hala buga si uurondi uskayegi kwa hala na kamunda kiara fati yungura jiju MSD ya kunda kujira hanyu marero mbani si nanga jine chwa mahabu angaru ka ni wazati mwone kore chata kwa yari ya itagis yarari kwe awari wafori jihe babano bagumuka cyane babasore bagumuka cyane bagafata abapolisi bakabagira imbohe bakabagirira nabi byaravuze cyane bajya bari bafungwa ariko mu mpera z'umwaka umenga nka bose barafunguwe barasubira mu miryango yabo ariko urabona ko ibyari byakurikiye byari birebire nari nibaza ko ahubwo Francois Nyamoya asanzwe ari n'umunyamategeko niwe yari akwiye nyine kugarabwira abo banywanyi biwe ukuntu bategereza kwitwara habaye amakosa akabwira amakosa bagakosora kubera nta kugendera ku makosa kandi nta gupfukapfuka MSD yaritwaye nabi cyane rwose n'ibindi byinshi umuntu asakurirwa aravuga Francois Nyamoya yarabizi nibaza kutari no kuhava afata inzira yo guhunga arazi icyo yahunze ko cyari cyo mu isonge nta muntu w'umugabo w'umunyamategeko yize amategeko w'umuavoka akaweza gufata inzira ngo ahunge yari guhagarara urubanza rugacibwa ari ibihano akainjira nk'umugabo murabona
yahavuye
ata aromoka
urakoze cyane urakoze Emmanuel reka duha karyo n'abandi banywanyi ariko mbere yaho reka duhe umutumire ijambo mushinga ndahe Nyamoya ku bibazo bya Emmanuel na Habimana tuka ku ijambo
ego Emmanuel ngira yari yabajije cyane iyo yibaje ngo umugambo warawufuse mbwa nti barawufuta nkumubwira ko basabye ko bawufuta mbwa uracyariho ikindi yashimikiye ko cyane ni ku bintu byerekeye icizere twotanga yuko ibiganiro bishobora kuzoba
Habimana
urumva icizere twebwe icizere two abanyagihugu nuko koko intwaro ya Nkurunziza abantu bose turetse abarundi n'abandi bose bariteze kuyihagurukira kugira bayishire ku nzira byanse bikunda icyo ni icizere ndabahaye mugabo jewe sinshobora kubaha icizere cyo kubabwira ngo ibiganiro bizokunda bizonyaruka kuko ibyo biganiro biva kuri leta ni ibyanka abandi bose bari ngaho bavuga bati twebwe turiteze yuko ibiganiro tubizamo n'ubu nyene nibaduhamagare tugende tugenda turiruka muri ibyo biganiro leta niyitabishaka urumva rero sinshobora guha icyizere abantu ngo ibiganiro bizoba neza ejo kandi byose biva kuri leta mugace icyizere ndabahaye nuko amakungu ararambiwe bikwiye n'ubundi zabagomuhagurukira icyo ni icyizere ndabahaye
ariko kuri icyo kibazo nyine
cyane mu nkundire yavuze iby'abantu bafunzwe nibyo twebwe mbere no muri kwa papuro rw'inzira twatanga mu bintu byerekeye icuka cyiza cyo tuma ibiganiro bishoboka n'ibintu bya mbere tuzota twicarira nibyerekeye abo bantu bose bafunzwe dusaba yuko bafungurwa hariho Emmanuel mbere yavuze ngo bamwe ngo bose ngo barafunguwe mugabo ngira ntafite amakuru wakwiye hariho abafunzwe kuri bijya nyine bya itariki 8 ntwarane bagifunzwe yarayenza makungu we bafunguye bose mbwa ntiyabafunguye bose hari abagifunzwe
tugarutse ku kibazo cha Habimana cerekeye ibiganiro nkuko abibaza niba mufize icyizero leta y'u Burundi bandanya kuvuga ko itazokwicarana n'abafashe intwaro abagize imigomoko abafashe ibigwanisho ikibazo cyo kuba mufise imigwi canke umugwi w'abagwanyi kivugwa cyane ku mugambwe wanyu mukivuga ko iki muri aka kanya hari umuhari mufise canke mukorana nawe
urumva twarabisiguye bikwiye kandi n'ubu ndeka ndabisubire twaravuze ko atamuhari dufise nta muhari dukorana ibyo twarabivuze kenshi n'ubu ndabisubiremo ikindi cya kabiri ntushobora kuvuga ngo wafashe umuheto ukaza nitwe twenyine twasohoye urupapuro kungene ibiganiro byogenda nta wundi yonyereka yaba leta yaba mbere n'abandi turi kumwe nta muntu n'umwe arasohora urupapuro rutomoye nk'urwacu ruvuga tuti ngiri ibiganiro uhene byogenda byofata inzira nini twigenjeje ku nuku ibiganiro byogenda umugambo w'MSD wonyine niwo watanze urwo rupapuro none umuntu yatanze inzira y'ukumena ibiganiro byogenda waza kumwagiriza ngo asumuheto ni kitwazo cha leta umuntu wese babwiye ati icara yatavuze ngo yatwaye umuheto bavuga ngo yarahiritse ubutegetsi ntibe buri cyo bitwaza kandi noneho rero uwa makunga babwira ati genda mwicare muganira atana kimwe musabye na leta bayibwiye ati nagiritse musaba nuko abatavuga rumwe natwe ngo niko batubwira ati genda mwicare muganire atacyo musabye natwe twaravuze tuti sawa tuzoza atacyo dusabye leta niguma yitoraguza ivuga ngo ya ngo nituza mu biganiro atabaye iki niki niki niki
eh ariko nuko uvuga yuko ingingo nuko uvuga ko ingingo ya ONU yafashwe mu 2015 itagikurikizwa
ingingo
ya 42-48 ivuga yuko abagize uruhara mu migumu ko canka bafashe intwaro batashobora batazoba bari muri ivyo biganiro
ibyo ni leta igume ibigaruka ko jewe iconzi nuko ufashe ingingo zuwu apani zo zakera ufate ingingo izo zishira hamwe muza kungu ONU izanyuma zose zivuga ziti mwese genda muganire kandi atawusigaye inyuma hariyo nabavuga mbere hari nabavuga ba mbere bati nabafashe umuheto nabafashe inzira y'umuheto babwirizwa kuza mu biganiro kandi ibyo bivugwa n'abantu bo mu makungu nibwo rero yuko izo ngingo nizaba zarabayeho zarataye igihe mbwaho kandi sinibaza nuko zanabayeho uko nyene hari ibintu byinshi bashiramwo bakavuga mugabo n'ibyo byonyene ntibyari bikwiye ico gihe kandi ico gihe mu 2015 muvyibuke burya abantu benshi amakungu yaragibise icizere yuko leta izoteba ikajijuka ikemera nico gituma hari ibintu byinshi bakora borohereza leta bibaza ngo ni leta yiyumvira ibone neza igihugu igatebika byeme mugabo urumva imyaka ibiri irahise gusika abantu bose bihebuye nivyo basaba muri ico gihe nta nivyo bagisaba.
Murakoze cyane reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi duha karyo Nsengiyumva uratwumva?
Mwiriwe neza.
Duzijwe Nsengiyumva kibazo canke cyumviro?
Yego ndabanje kukura mutsa bimwe by'umwihariko.
Murakoze cyane.
Ebona cyasa mbatwe wa mutama kuri ico kibazo nyene kijanye n'ibiganiro bariteguye kwitaba ibiganiro kumva birimo gusubira gutangura kubera uwo mutumire ndamwize ahora yishyura ku kibazo adaciye haruhande hariho ikibazo kikuma kigaruka kijanye n'uko waba bakoresha amajyamba adahumuriza ariko gituma byaba bituma atabyizera kwicarana nabo mu biganiro abona nk'umuntu afite yuko yosenyura ubutegetsi hama natoshyira mu ngiro urumva yuko kumwe ngo birateya amakenga aremera yuko nabo nyine baba hariho imvugo zitari nziza bakoresha. Murakoze ku mwanya mu mpaye ku ijwi cya Amerika.
Murakoze Sengiyumva. Tubandanye twakire Nyandwi uratwumva?
Yego ndabumva.
Nduga ku ijambo.
Nanze ikibazo na lisite ni ku bijyanye n'uwo muntu aserukira umugambo MSD ama ikibazo avuga yuko umugambo wiwe ukirikira akora ku ntiruboneka ku rubuga rwa politiki abandi baragendera abanywanyi babo mugani bobo ntibaboneka ama bagace bajya ku maradiyo bakaza ku nyamakuru bitandukanye bakaca bavuga imvugo zidahumuriza leta yo gucyoza inzego zatowe zasigiwe n'abanyagihugu leta bigaragara neza yuko bafite imigambi mibi ku gihugu cyabo cyabibarutse. Yego murakoze ku mijambo.
Murakoze cyane Nyandwi. Mushinga naye nyamoya abanywanyi babiri baragarutse ku mvugo bavuga z'umugambwe MST zitubaka zidashimishije kuri ico nyene hariho kandi n'amasanamu ya video kuri za YouTube n'ahandi umukuru w'umugambwe asa n'ukoresha amajambo akomakomeye kenshi yerekeye ukugwanya ubutegetsi mu nzira izo arizo zose ubutegetsi bw'ibujumbura ibyo mubivuga ku iki ku majambo avugwa na MST
amajambo avugwa kandi na nuwe mushinga na Nsengiyumva yavuze yahejeje no kunshimira yuko ngo mvuga naciye hirya no hino twebwe MST amajambo tuvuga turanka kuvuga amajambo yo kwiyerebeka cyangwa yo kubesha tuvuga ibintu uko biri mugabo ntituba tuvuga abantu bari uhuta kuca batwagiriza rimwe rimwe iyo tubavuze ibintu uko biri mbega niyo tuvuze naje ndamaze kubivuga kenshi je namavugane iyo leta niyanka ibiganiro abantu bizoteba ahantu abantu bibarengere bafata izindi nzira n'izo umuheto zirimwo mugabo nti tuvuze ngo fata umuheto mugabo tuvuga tuti inyifato ya leta izotuma ibintu bimere kunukunu niba iyo mvugo rero iteye ubwoba leta cyangwa abantu bayita ngo ni mvugo mbi twebwe nituyite imvugo mbi ndabisubiremo ntushobora kuvuga ugatanga inzira yuko ngene ibiganiro yogenda neza nubifata nenge ubufatira kuri urupapuro rw'inzira rwacu leta yovuga tuti iti rujya urupapuro rw'inzira rwa MSD turagwemeye nibaze turuharire none uwumva umuheto wose uya kuvuga urondera iki leta igihe ivuze iti ibyo MSD ivuga kandi nibyo mwaza kubabaza ubwawe nyine nsengiyumva na Nyandwi barabaza leta ati mbega none ko MSD yabaye urupapuro rw'inzira ubwo n'ibiganiro byogenda neza ibyo bindi mubagiriza ni ngo muravyihoza mukagendera kuri urwo rupapuro babereze kandi urupapuro n'amakungu ariko aravuga yemeza yuko bati iyi ni inzira y'ukuri ikindi nacyo kuri iyo nzira mvugo jewe bavuga yuko ari imvugo y'umugambi wa MSD bato barari mu minsi izo ubu no mu makungu hariho amaleta mu makungu atanguye kuvuga ati uko bigenda kose n'ibyabandanye uko n'inguvu zirakoreshwa hari abantu bariko barahimiriza ibihugu je muri yase bati nimugire nka kumwe mwakora abandi bakora muri Gambia none wumva ari twebwe ahubwo mudosanga aho nsengiyumva na Nyandwi mu minsi izaza dosanga ari abantu bavuga imvugo itera ubwoba kurusha iyo bavuga ko MSD itera ubwoba kandi atari nabyo
kubijanye no ku nizo mvugo canke inyifato ya MSD bashobora kuba itabashimishije ikiringo cha gatatu carabaye caravuzwe cyane 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 mu bijyanye nuko umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza atarakwiye kwitoza mu matora yo mu 2015 mu bisanzwe umugambwe MSD abarongotsi bawo bafise ikibazo ahanini nande ni n'umukuru w'igihugu Perezida Petero Nkurunziza canke n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi muri iki gihe
MSD ntangorane na kibazo ifite n'umugambwe CNDD mugabo irafite ingorane na Nkurunziza kuko Nkurunziza yihaye ubutegetsi ku nguvu kuva mu 2015 nayo umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe wemewe n'amategeko y'u Burundi twebwe imigambwe yose yemewe n'amategeko y'u Burundi turayemera kabuki twowanga twebwe na kibazo dufite ni n'uye mugambwe CNDD-FDD mbere n'ejo nibacaka nibazane uwundi muntu baze tuganire twe tuvuga tuti ingorane ni Nkurunziza Kibazo ni Nkurunziza
none mu bijanye n'amatora yo mu 2020 tugiriye ko ahoho muzoyitaba kumbure ko ibiganiro bisa n'ibiko biradindira matora murayiteguriye muzoyitegura muyajemwe mu 2020
erega mu rupapuro rw'inzira rwa MSD twebwe twavuze tuti ikibazo nyamukuru ni kibazo cy'amatora nuko mu Burundi abantu badashobora kwitorera uko bashaka kandi ibyo navyo bikaba bifatanye na Nkurunziza ko Nkurunziza ni wabuza niwe yabesha abarundi ababuza kwitorera nico gituma twebwe tuvuga tuti twicare twumvikane ukwiye dutunganya amatora meza kandi amatora Nkurunziza taruhara na rumwe na leta yiwe taruhara na rumwe babifisemo mu kuyategura no kumuyatunganya nibyo tuvuga ariko twokwicara kugira tubiganire hanyuma ikiringo cy'amatora yurera ari mirongo imbere y'2020 inyuma yaho imbere yaho ibyo nibyo byova mu biganiro niwe waca bavuga n'ikiringo ayo matora yoberako ikibazo ni icyo nyene n'ayo matora ya Nkurunziza wenyine yikoreye ntanumwe yemera ntanuzoyacamo n'amakungu erega nibyo ariko aravuga n'amakungu nibyo ariko aravuga avuga ati amatora atunganijwe neza n'amatora adatunganijwe na Nkurunziza
murakeka ko muri imyaka itatu ishobora kuzorangira Perezida Petero Nkurunziza atari ku butegetsi atari karayategura
niyigirira ibyo ashaka twebwe twe turazi yuko bitazokunda imipango yiwe yose nibizokunda
reka tubandanye ku murongo twakire abandi banywanye Claude uratwumva
ndabumva
kibazo canke cyumviro
kwe kandi yumviro ubwo ndashaka nakumaza ikibazo akareka ntangure kucyumviro ndashaka jewe ndabye sindi mukuru cyane mugaho ngiye ndabye mvugo NS yagikoresha simvugo ihumuriza gose
Waduma urutoki ga Claude kugira ngo kuko bagenzawe bari bigeze kubivuga waduma urutoki kuzima mu mvugo zito bazagushimishije canke zivugwa n'umugambwe udashima bavuga gwiki bavuga iki kitagushimisha
Cyakarawero katashimisha naho yapfaye gushimikira ku kimwe ka gatatu ariko ndibuka imbere y'amatora ya 2010 niga ahantu muri rise sinduhije yarahagendeye boga madamba yahabwiye bose ntiyabashimishije kuko harimo amadamba yo kugumura akabwira abapolisi n'abasirikare ngo bahembwe amahera adakwiye ngo ni guhaguruka akabwira abarwanyi ya leta ni ukuvuga ari ibyiyumviro ashyikiriza si ukuvuga ngo babitanguye ubuhubwo nibaza ko ariyo ideoloji yawe
imvugo zo kugumura
ikintu nosaba ni uko waguma wakoresha imvugo zihumuriza kuko leta nawe uco wiyumva nk'umugabo ari gitwara ikipe ijambo kuko n'impapuro dukeneye kugira ukore nk'inama cyangwa ubwiwe n'ibindi bintu mugo ntibake bagumbura abantu rero icyo ikintu mbona abantu bakoresha bene iyo mvugo kandi siyo ngingo bayifatiye kuyihugara irakwiye n'ahatoba NS naho baba abandi bakayihugara n'akare imigambo umuntu ndo yabaye ikirenga biba byiza bagabanije bakagira imigambo itanu kuko n'abo bazungu baduhaye amategeko ku minsi iwabo ingusanyo imigambo itarenga ibiri bayigabanije ikaba mikeya ubwanjye nosaba leta ko yigabanya kuko imigambo myinshi tuyakajagani mu gihugu
mu minsi yahera hariho imigambo nk'uko bivuze mu minsi yahera hariho imigambwe bagiye barafuta kuri izo mvo nyene bavuga yuko idakora mu gihugu ariko urakoze ku kibazo n'icyumviro cyawe tubandanye twakire na twakire Fabien uratwumva
ndabumva
mwaramutse neza
ego ndamutiza François Yohani
arabumva
ego nagenda mubaze mbere amutumire nk'ubuvyo shika ugasanga ubwo rwandiko n'intwara hagati mu gihugu mugasanga nigo hamwe babazise icyo cyimbiro cyo gufutsa umugambwe wanyu niteguye gukora iki canke umuriza gute abarwanyi banyu narya mubona ubumwe batatsaritse bamwe bari hanze y'igihugu abandi bari mu gihugu mubahumuriza gute mukubaremesha kindi kibazo cyangwa intererano nuko navuga ko politiki y'u Burundi heka yuko yari ishingiye ku bintu byo gukumira hamwe n'abandi alo
ego turakumva bandanya
ego avuga yuko niyo yaba leta y'u Burundi ndetse n'isano muri Afurika ikibazo umwanya muremure bawushyira mu bya politiki aho kuwushyira mu bikorwa ndasaba rero leta y'u Burundi hamwe n'iyo migambwe ivuga rikavuga rumwe yuko umuti atari gukumirana atari gutotezanya ko bw' ikibazo kivutse bakabanza kureba icyatumye icyo kibazo kivuka kuko niba bamwe batera ibyo bita imivumo kandi ngo ni imyiyerekano gikuru no kubanza kureba icyatumye iyo myiyerekano iba ubona bafite imigumuko arangira akaba iyo migumuko icyatumye abo bandi batera iyo migumuko nterano yanjye yariyo
murakoze cyane tugaruke ku mutumire duhe akaryo mushinga na henyamoya ishiri ibibazo bya Claude na Fabien Claude aravuga hanini agarutse ku kibazo cy'imvugo zo kugumura yagiriza umugambwe MSD ico kibazo kibandanye kugaruka Fabien nawe avuga ati niba irikete ryasohotse ari ryo mwiteguriye kugira iki
kuri Claude ndabigaruke ko ibyo byerekeye imvugo ndabisubiremwo buje MSD niburira leta kandi niburira n'abashigikiye leta iba iwabunira akagohe Iyi mvugo si yo kubatera ubwo, iyo mvugo ni imvugo yo kubabwira ibintu uko biri kandi iyo bizoja bija. Mwibuke yuko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bwari bwafashe ingingo yo kurungika inteko mu Burundi, kandi bakavuga bati tuzirungika ariko dusabye uruhusha leta irabyanga. Hazogira igihe haza inteko badasabye uruhusha u Burundi. Iyo turiko turababwira rero ibintu be nibi, tubabwira tuti hadahika nimureke nimubifate nk'iterabwoba, bifate nk'uko turiko turababurira abantu bazoza bavuga iyindi mvugo iruti itwebwe turiko turakoresha. Urumva rero de sinzi ukungene nobisigura ukundi, kandi ndabigaruke ko ndabisubiremo, nishobora kutwagiriza ibyo bariko baratwagiriza turiko ari twebwe turiko turavuga uti ukumwe ibintu byogenda neza kugira abantu bicarane bayage. Twe turi mu nzira yo kuyaga yo kuganira kugira dutore umuti. Nicyo gituma niki kibazo cya Fabien cyadacishije ibyo byo gufuta. Twe turahumuriza abanywanyi wacu, turabona ko ari iyo nzira, ega niyo nzira bafise kuva kera, byarabananiye gusa kubikora kuva kera. Mugabo intumbero baracari muri yo, kandi niwo mugambi bafise. Mugabo ibyabyo byose ntabwo dufuta, nacyo bivuze rega, ega gufuta umuntu umufuta ku rupapuro utamupfuse mu mitima y'abantu nacyo ubukoze. Ikindi nacyo ega ibintu byose bizoherera mu biganiro. Mu biganiro abantu bose bazoza kwicara imigambwe basenyaguye bagira za nyakuri bazoyisubiza umutamana. Iyo bazoba bafuse bazoyigarukana guhikanwa mu matora meza azoba yatunganijwe adatunganijwe na nkuru nziza. Nicyo gituma abantu borema
kuri cyo nyine muvuze
atunganijwe neza nkuru nziza atari ariko yatunganya imigambwe yose izoza muri ayo matora nizo yarafuzwe. Nicyo gituma dutera ingorane.
Kuri cyo nyine muravuze ikintu gihambaye cerekeye yuko amakungu ashobora gufata ingingo ku Burundi itabusabye uruhusha kumbure mu minsi iri imbere. Leta y'u Burundi akenshi ivuga ko kimwe mu bibazo nyavyo by'abatavuga rumwe na leta nuko ku by'ukuri bavuga ko mufise agatima ko kudashaka kuja mu nzira ya demokrasi ariyo y'amatora. Twibukije abatwumva mu 2010 urunani ya DC kibiri murimwo ntimwitavye amatora mu 2015 umukuru w'umugambwe wanyu Alexis Nduhije mu biganiro yagiye aratanga icyo gihe yavuga ko leta ya nkuru nziza mutazojana nayo mu matora. Leta rero ivuga ko mwamye mushaka leta y'amagabura nyama leta mfata kibanza n'ibindi
mufasoni itangishaka. Dufate dutera imbere. Dufate dutera imbere. Ule MSD tuvuge basi ibyo bya kera icambere cyose suko twego twane twanka ko amatora atateguwe neza. Amatora yagiye mu busuma no mu 2010 hari mu busuma nje bituma tutabandanije twase guherekeza ubusuma. Mugabo twibagira ibyo reka tujubu turabe na kazoza. Umugambwe MSD warashize ku mugaragaro urupapuro rw'inzira kugira dushikire ku matora meza. Leta niyibagira ibyo bindi dawe ifatire kuri ibi kandi twese dufatire kuri ibi. Twicare rero tubinonoso
yego
kubera iki leta igumiza nakera ngo nakera. Oya uno munsi rero MSD yaguhaye urupapuro rw'inzira vuga icyo bivuze ko kuri urwo rupapuro rw'inzira wa MSD.
Murakoze cyane.
Hey.
Twakire Maxime uratwumva?
Yego ndabumva.
Duzijwi kibazo cyangwa icyumviro?
Yego murakoze nagira mbanze gushimira umutumire na nshimira miradiyo ya Amerika mutanga ijambo ku bantu bose.
Murakoze gushima.
Bo nagira ntere intege umutumire ndamubwira ati ahubwo ukuri n'ubuntu nk'uko byamwe baranga bimwe bibaranga aho bari bose. Uko tubiraze uraje mu Burundi n'ijambo nka yose baragerageje kuyicamo za nyakuri ariko bibageze ko umugambi kugira uyu munsi niwubona ziba byarabateye kuwa mazi kugira ucamo nyakuri. Nacyo gituma n'abayobozi batangaza bose ko bashaka kuwufuta niyo ntumbero yabo bihaye nk'uko bagiye bagira za SNL zandi babona abo bitwa ngo nibo babisa imigambi n'abavugizi b'iwabo mu majambo make. uko birazwi nk'amatora yagiye ategurwa amatora amaze gutegurwa mu 2015 nk'akorera SNL yaronse amafaranga yitwa ngo rwafite umugambi bariso ubusa n'ibice ubusa n'ibindi cyo gituma rero ibyo bitangaza nagira ahubwo nibarize umutumire ikintu bategekanye hamwe ibiganiro cyokunda kuko tubona ibyo bintu bose aguma bivanga ibiganiro nta biganiro biri kubera mu Burundi uko turaze bari bateganije mu mpera z'uku kwezi kw'indwi kwezi kw'indwi kwaraheze ona n'ukwezi kumwe n'ikoraye ibyo biganiro bitakivugwa nk'uko majambo gose baba bafite iyihe intu objectif ya kandi ibyo biganiro bitakunda kugira ngo bashayure igihugu bafite intumbero. Murakoze cyane.
Murakoze Maxime. Tubandanye twakire ingenda kuri yo ngenda kuri yo uratwumva kibazo cyangwa icyumviro?
Ego ndabumva. Mwiriwe.
Mwiriwe.
Ego ndaramukije Nyamoya. Ego yewe Nyamoya namuheruka hari medre atarabya muri ibintu by'imigambwe ngo agiye kuba umuvugizi w'umugambwe wa MSD. Yo kuva hagiriye kuba umuvugizi wa MSD bonume nka Nyamoya yarahindutse cyane ntabwo akiri umugabo w'ukuri twabona tubona mukuri kandi yari iteka MS yari irose kuba yari irose umuntu w'umunyamategeko ajye kubera umuvugizi urumva umugambi wo gutera imbere ntabwo baba bigenda kujya hanyuma icya mbere nagomba kumubaza yavuze yuko ngo ingingo zawo ni za article ya 42 48 ngo ni ingingo za kera mbega ingingo irategeye icyo ni ikibazo cya mbere namubajije hanyuma nimbi tatugihe bega ubona leta kubivuga yuko itoganira n'aba nabashatse kwitemagaza n'aba kokeje imigumuko leta abona itari mukuri hari cya kabiri ndamubaza ati migumuko yabaye tariki 8 z'ukwa gatatu 2014 bega igihe bari kuri permanence yabo nationale yarimo cyane hari umwana wiwe yararimo uri bajya bafunzwe harimo umwana wiwe mbega cyanyuma nagomba guhereza ko nagomba mvuge akantu yabaye nk'uvuga ati ngo twebwe ngo n'ubu baduhamagaye ngo turiteguye ngo kuca tugenda mu biganiro njyewe ikintu bavuga kuri icyo bariteguye nyine kubera bazi yuko batotumiko icyo gituma babiteguye hanyuma ikindi cyanyuma ntarandiriye yatubwiye yuko ngo biteguye ngo haba mu biganiro cyangwa byanga byakunda ngo leta nkuru nziza bagomba kuyihagurukira Iveco nagomba namubaza ati mbega abanyagihugu abo bahunze bagirizwa ibintu badurukanyije mu gihugu n'abasigaye mu gihugu ni bande benshi hanyuma ati nibaza nabi tuzobakira kubatoza murakoze.
Murakoze ngenda kuri yo umushinga nahe François Nyamoya ibibazo bya Maxime nangenda kuri yo Maxime avuga cyane yuko ibiganiro bigenda birandira mu kwindwi ntivyabaye mu 18 ntivyabaye gushika n'ubu atabiriko biraba nta kizero afise ngenda kuri yo nawe nyene asa nawe nyene nuko atabyizera kandi akavuga ko ingingo ya ONU ya 2048 igifise igihe ati yoba yataye igihe bigenze gute
mu byukuri abavuga bose ko batabona ibiganiro biko birabya kandi nibyo erega ndane ko ariko bimeze mugabo bose barabona yuko ibiganiro bidatera intambwe kubera leta mugabo bose gushikuna munsi ntiyaragera aho byihebura baracabandanya bavuga ati reka tugerageze tugondoze leta kandi abantu bose namakungu nariko arondera ngo kugondoza ngo batavuga mwe na leta bose bicariye leta bose kugerageza kugondoza leta mu ruhande rumwe rero abo yaba Maxime yaba ngenda kuri bariko baravuga yuko batabona iyo biriko biraja nibyo birumvikana kuko ni leta ituma bidatera intambwe nayo kubindi ngenda kuri yuko aravuga nyine
ijanye
n'ibyo ingingo zawo ni kare nari nabyishuye rega ibintu bigenda biratera imbere uko ni yari iri mu 2015 ni kwigendera we n'ibintu muri kijya gihe ntiyabona ko leta kumbure iri intambanyi rwose mugabo uwo wose bashitsa wabona ko leta ariyo ntambanye hanyuma rero byo kandi nsubiremo ndiko ndabwira ndi kuriyo
ngenda kuriyo
none ndi kuriyo ko murundi yande amashugo akavuga ati uko yaranze kera noba nari n'umuntu w'intungane we none niyo kwibaza ati none bigenda gute ku muntu w'intungane agenda mu rujya mugambwe ujya mugambwe nyine MSD niyo byibaza niyo byibaza ahubwo rero nawe nyine ndamuhanze n'abashikira abashikira bo muri leta ababwire n'ibindi ko ndababwira ibindi ko ndababwira muzoza mwumva abandi iyindi mvugo y'amakungu wundi munsi itari imvugo yo kuza kubembereza atari imvugo yo gusaba leta ari imvugo yo gutegeka leta
ivyo muba mubizi bimutega mushinga ntahe muba muvugana nabo murafise murazi imigambi yabo muri iki gihe
ego ibintu biraboneka sinoza mwito nito mugabe ibintu biraboneka nubwo twese turabona ibintu iyo bice
ngenda kuri yongera avuga ati mu byukuri abanyagihugu benshi aho bahagaze bari mu gihugu biratandukanye n'abari hanze kandi abari hanze aribo bake kumbure yashatse kuvuga yuko bashigikiye ubutegetsi cyanke bashigikiye ibiriko biraba mu gihugu kurusha aho bari hanze bo bavuga ukundi ibyo byo mu bivuga kwike
nkaho no kutabona neza icyo nabwira ngenda kuri iyo nuko igihe cyose umwana wo mu Burundi naho yobari umwe rudende yobari hanze y'igihugu kandi bakamwima uburenganzira bwo gutaha mu gihugu ciwe ni ngorane ndabisubiremwe naho yobari umwana umwe wo mu Burundi bimye uburenganzira bwo gutaha iwe ni ngorane umuntu rero yitwa kwa twari igihugu cyane ari mu barongoye igihugu niyo yoza ngo yiyumvire nk'uko kwa ndi kuriyo ngo abari hanze ngo nibo bake ndabisubiremo n'umwana umwe rudende wo mu Burundi ari hanze adafite uburenganzira bwo gutaha mu bisanzwe umutegetsi mwiza niyo sinzira ngo aryame azi ko ari umwana w'i Burundi ari hanze y'igihugu
Akandi kabazo mbere ko mbandanya mu banywanyi bijwi rya Amerika ku murongo mu mpera z'iyindwi umuhari Forebu w'abagwanyi batavuga rumwe na leta y'u Burundi wasohoye itangazo ryashikirijwe na General Major Jeremy Ntiranyibagira aho bahinduye izina ry'uwo muhari bakanavuga imigambi yawo uwo muhari murawushigikiye imigambi yawo murayishigikiye
umva jewe sinoja mu byo kuvugira abandi ndabona yuko Forebu ihari ni nkuko ashobora kuvuka iyindi hirya yeje na hirya yeje kandi nje ndategera ko hari abantu bihebura bakavuga bati nako turi bugire none ko byose byanse tugire gute jewe rero ndategera ko abantu bihebura bakavuga bati beka dufate iyindi nzira mugabo ndabigaruke ko twebwe aho duhagaze muri MS nuko ibintu byoterera umuti mu biganire kandi twaratanze intererano yacu n'uru rupapuro rw'inzira turahamagariye bose rero nibaze twicarire uru rupapuro rw'inzira leta nitubwire ikivuze kandi je wiconzi kandi tuzi muri MSD nuko abantu bo kwicarira uru rupapuro rw'inzira ejo hijeje nta migwi n'usubira kumva kubera iki abantu boja gufatira iki umuheto kandi hariho inzira irashe y'ibiganiro ituma dushika ku cyo twese twipfuza amahoro mu Burundi bigashoboka wewe ufatira iki umuheto kandi hariho inzira nziza twatanze ni urupapuro rw'inzira kandi ndibaza yuko byokunda leta ikaza tukigarura n'urupapuro ndazi neza kwiyo migwi yose nayo iza ikicara hamwe n'abandi
murakoze reka tukubandanye ku murongo rero twakire bagabo uratwumva kibazo cyangwa icyumviro
ndabumva murakoze jewe mbanje kwamutse mutumire nce ndamubaza n'akabazo kuko yakunze kuvuga ko amatora yaranzwe n'ubusuma basi gukurikira ubusuma Jewe nkaho merereye sinzi nawe araza kuduha ashaka kumwibariza aze kuduha ivyerekana neza ko yabaye mu busuma ariko nkaho merereye mu Kirundo ubusoni amatora yagenze neza cyane kandi nari mu tuzi tw'amatora ndaraba naho umugambo MSD wigeze uronka amajwi aboneka wasanga atanabahari wasanga ari umugambo wa mbere CNDD-FDD ugakurikirwa bigoranye gose na mizere y'abarundi ukabona ko harimwo ubudasa buboneka rero nagenda mubarire aduhe uturere tuboneka yaho ubwo busuma bwo bwarabaye intara n'ingene bwagenze ibindi bikwiye kandi gikurikira niki kijanye n'ibiganiro afata gute ibiganiro kuko hariho ibiganiro byabereye hagati mu gihugu harimo abarundi bari mu gihugu bari ko barubaka igihugu kandi bakunda igihugu ibiganiro byarabaye abigereranya gute nibi ashaka ko bizohuza abanyapolitike bakeya bahungiye mu bihugu bibanye harimo u Rwanda na Tanzania ugasanga n'abanyapolitike bakeya mugabo andi basigaye ku kivi i Burundi bakaba bari ko barubaka igihugu kandi ibiganiro bikaba byarabaye ikindi
ibyo bibazo birakwiye bagabo cyuko turaje ku musozo w'ikiganiro reka tuguhe ibyo bibazo bibiri birakwiye urakoze cyane reka duha kajyo umunywanyo wa nyuma cyuko turaje ku musozo w'ikiganiro nkuko twabivuze reka duha kajyo Leonard majambo make kibazo cyangwa icyumviro mwiriwe
abandi bo cyangwa ikiganiro naho MSD isa niya hagaritswe mbere bavuga yuko yaba yafuswe bobo ziteguye kutubwira iki nk'abanywanyi ba MSD murakoze
murakoze cyane mu majambo make mushinga ndahe nyamwe tuko turaje ku musozo bagabo yashikirije ibibazo bibiri bisa nibisho gufata kanya ariko majambo make yavuze yuko kimwe mu byavuze ati umugambwe wanyu wibwe gute ko basa naho mutari mufise abanywanyi bakwiye kugira ngo umuvuge ko babivye ati umugambwe CNDD-FDD na mizere y'abarundi imigambi yari rimwe niyo yarifise amajwi menshi ati babivye hehe neza na neza na Leonard na bavuga ati mwiteguriye kubwira iki abanywanyi banyu muri iki gihe duga ku ijambo
murakoze ku byerekeye bagabo asa n'utatandukanya amatora ya 2010 n'amatora ya 2015 2015 MSD ntiwagiye mu matora kuko yari amatora atunganijwe nabi ntitwanagiyemo no kujamwe ayo mu 2010 nayo nyine barayibye ndamuhe akarorero kuko mwene bayibye kamwe gusa twebwe mu mugambwe MSD twari dufite urutonde mu matora yo mu makomine muri komine Kabarore mu Kayanza muri komine Kabarore sinzi ikintu bitwajije baratubuza urutonde rwacu bararukura ko mu bitoza ariko bariko baravuga amajwi y'amatora baraduhaye amajwi yuko twarose amajwi ikabarore wewe umva twarose amajwi ahantu tutitojeje bari badukuri ku rutonde ubwo tubusuma bugaragara ni kuvuga yuko abyarimwo ubusuma hanyuma kuri ibyo byerekeye ibiganiro havuga ati abantu bari hagati mu gihugu ni bya bindi nariko ndavuga kandi ndiko ndabwira bagabo n'abandi ntibabandanye baja gushigikira amakosa ya leta abantu bari hanze uko bangana kose ni ngorane ku gihugu ntushobora kuvuga uti abo hanze nabo niyumvira nigiri abo mu Burundi kandi kugira sindandi ntuganira na mugenzawe uganira n'uwo mufisi ibyo mupfa narize kumaze mu menshi no hagarikira ngaho kubyerekeye Leona nawe nyine ndamuhumuriza kandi mumurize n'abanywanyi naho bo dufuta ejo tukaza mu biganiro bikemegwa bazoduhamagara nango ati bazoduhamagara leta ibishaka ite bishaka bazoduhamagara niho tuzobaturi
murakoze cyane gose kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muganire natwe mushikirize ico muvuze kuri itangazo ryashikirijwe rivuga ko umugambwe wanyu ushobora kuzofutwa gusamburwa ndabashimiye mwese mwashikirije ibibazo n'ivyumviro ku bibazo vyega igihugu cy'u Burundi kugira ngo turabe ico kugwa kugira ngo igihugu cy'u Burundi cyogorore mwari muri kumwe na Oyane itanga ishaka kuri uno munsi wa mbere ndabashimiye cyane mubandanye mwumviriza radio yanyu radio Ijwi ya Amerika.